intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze mwese muteze amatwi Radio Inzamba, ikiganiro cy'uno munsi gishimikira kubiherutse gushikirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka ku bijyanye n'ibura ry'igituro. Muriko mugishikirizwa na Francine Kanyange.
Dafise ijambo.
Mu gihe ibura ridasanzwe ry'igituro rizingamitse ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, abategetsi batandukanye n'ubu babandanya kurangwa n'imvugo zidasa ku bijyanye n'iyo ngorane. Umushikiranganji wa mbere aherutse kuvuga imbere y'inama nshingamateka ko ubukene bw'igituro buva ku bukene bw'amahera y'agaciro bwavuye ku bihano Burundi bwafatiwe kuva mu 2015. Umukuru w'inama nshingamateka wewe avuga ko hari abashingamateka bafise uruhara mu kintu gito gitoro. Daniel Gerard Ndabirabe yabivuze ku wa kane uheze mu nama nshingamateka.
Abantu bari kunyegeza amakarbura mu mazu, umuntu agafatanywa 5 ml de carburant, 3 ml de carburant mu nzu, uyo abikorera iki? Mugacamba gufata carburant ihari kandi muri bamwe usanga ari abantu benyegeza mu mazu cyangwa abagenzi banyu mugamugahora, hanyuma bagaca bagaruka bakagurisha amahera menshi, hanyuma bagaca bitangaza kumwe abazungu batugira banyegeze carburant ngo kugira karbira ntiboneke abantu bagumuke. Abantu bamaza kuzana amakarbira mu makarbira bari koraza muga iyo karbira ija dusubiza igihano, dusabire dusubiza igihano cyo kwica uwo bafashe ari kwiba iyo karbira bace bamwica kongure byogabanuka. Ariko twebwe ntidukreye twebwe nyene, hanyuma cyo tuvuga ngo leta niri kwirakora.
Ugaruka baravuga ibyo bagona kuri ibyo byavuzwe na Daniel Gerard Ndabirabe arongoye n'amashinga mateka. Theo ari mu Bubiligi aribaza igihugu kiriko kiraja mugegisha abategetsi yitako batazi ico bajejwe.
Fate kuri jambo Gerard Ndabirabe ushona ko igihugu cyacu cangowe. Cyangwa iyo cyacu gifite ibibazo. Ego, kandi nibyo kweli. Kuba gifite umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. N'amari yose twabonye wakoze kuvukiri mu ishyamba kugeza n'ubutaraheze ubumunyuruza abantu wica abantu. Ukagira umukuru wawe awurongoye Reveriano Ndikuriyo. Yavuze yuko ibihitwa abantu bira baronka abaparasera ngo kora n'ibindi. Ugacubwira umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe. Ukagira umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Nuko aho igihugu cyacu cyagowe gifite ibibazo byinshi kuko abantu bose ntibazi ico bajejwe. Abantu ntibazi ico bajejwe menga barongoye akasosiasiyo si menga barongoye igihugu kuko umukuru w'inama nshingamateka ntiyarakwiye kuvuga amajambo nk'amwe nayo. Oye, icyambere cyo umukuru w'inama nshingamateka nimba zivyo kuri ku gitoro kija mu Rwanda z'u Rwanda rwagowe barumereye kamenye nimba bazi ko ariyo kije none iperereza rijejwe iki? Abapolisi bajejwe iki? Abajejwe intwaro bahendegwa iki? Gamukama wanje bahendegwa iki? Abo bantu bagitwara ntibakwiye kwitwa mugabo bufatwa bakashyirwa imbere y'ubutungane atumuraniza igihugu. Nimba umukuru w'inama nshingamateka bazi ko bijyaye none hajya yicaye hajya arikakora iki? Yicaye hajya arikakora iki ko ari we ateza gutora amategeko ateza guhana abo bantu? Nundi ibyo bintu bazi ko bikorwa. Rero umumenyeshamakuru Gerard Ndabirabe sijyambere avuze ibyo kwica mu mutwe we w'umenga cyari mu ishyamba, urazi ko avuze ko bakiri mu ishyamba ngene bakwita umuntu bamucuritse n'ibindi. We waracyari mu ishyamba ntarashyika mu gihugu kuko yabarashyitse mu gihugu ayo majambo ntiyo yavuga. Mbega igihano cyo gupfa bakigarukanye ngo mbwabaye nabo baramaze no kugarukana, none abantu bazo kwicwa ngo twara CNDD-FDD bangana iki? Ahubwo bashaka gusangira ngo baronke itegeko ribakingira yuko atangora ababica atangorane.
Kugateho igihugu gisa n'igitagira inzego zikirongoye
kuri birateye isoni, birateye agahinda. Ubonye amagogo abarundi barimwo, ubonye ubukene abarundi barimwo. Muri make ndirwo kuna mashinga mateka tani yiriho nta leta ihari, nta n'umukuru w'igihugu ahari. Nawe nyine yaravyivugiye ko atawuhari ko Uburundi urugero rugeze ko burateye isoni, burateye agahinda bufise umuntu muzima cyari igihugu cyo tezwe imbere mu kanya gato we none gamenyesha makuru naba mu Burundi komine nimwe atari nta komine nimwe idaca mu ruzi none ko amazi tudari soko ry'ubuzima kwereka imazi adakoreshwa kugira ngo abanyagihugu barime batezwe imbere mwa cyabwe ko byo bakoreye baraje yo mu kajeke yaba dufise leta nzima naba muri Burkina Faso uzorondere uje kuri Google cyangwa uje urabi byo Traore uno munsi agezeko nta myaka 5 aratwara mwe yarazaniye ama machine yo kurima abanyagihugu ariko arateza imbere abanyagihugu mwe ucobona twebwe amazi imyaka 19 ku butegetsi aho kutera imbere igihugu kiguma kibira mu kuzimu irateye isoni menyesha makuru irateye isoni rero je cyo sozera ko rubwira nti nta n'amashinga amateka dufise nta n'umukuru w'igihugu Burundi bufise nawe nyene yarabyivugiye ko batana mutoye nta majambo afite yo nokoresha mu bisanzwe iyo ugiye kumva iby'abategetsi bo mu Burundi bavuga uragira agahinda ukifata mu maso tugira imana ngira kumbure amajambo avugwa yuko abantu benshi ngira batamva kubera bimwe bivugwa mu Kirundi naye handi ngira babana nabuhagaritse no muri wone barahagaritse ku gitsi kw'amajambo avuga arateye isoni z'abategetsi
Junior ari mu Burundi atiye barongoye igihugu babonye batabishoboye gutanga imihoho
nakagegeza nini bitwenza ndetse kuko yabadutwara uwo munsi abategetsi batwaye igihugu cy'u Burundi kiye kwiyumviriza urabura ko yari kwivugana abategetsi ukabura ko biri kwivuga abantu bazi ko bakurikiranwa n'abantu benshi ukabura ko yari kwivugwa n'abategereza kujya imbere abandi kugira bahige batorere umuti iyo atari mu Burundi ukabura nkavuga nti igihugu cy'u Burundi kikirongowe n'abantu bafite imvugo nk'izi mvugo ndiko numva muri iyi minsi biragaheho cyateye imbere kuko umenga ni ba bantu ibyo barimwo batayibona neza kandi ba bantu ibyo barimwo byabarengeye basigaye atanyishu bafite botanga bagaca bagira nk'ikintu kwita depresema depresema ni harya uba ufite ibyakubabaje hama ugaca wondera ubundi bitako ewe wundi yewe n'igihugu cy'u Rwanda umuti w'ibibazo warase gutoko cyara biboneka ko bibarenge kiye kuraba bamwe aravuga yuko urukiza rudasubira igico ari amaganga y'inkoko abandi ngo icyo gitoro cyatejejo ahantu hari none ga umuti uzavayo ko inyishu batanga umenga ni babana ariko yashina tuzobaza umuti w'ibibazo nde muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi nkavuga nti burya aho bigeze iyo uri umutegetsi azi ibyo arimwo igihe cyo gutanga imihoho kugira abashobora gutora umuti w'ibibazo nabo baze bagerageze mu rwanda nkavuga nti tugeze mu yabira mu gihugu cyacu cy'u Burundi tugeze ahantu hamwe umwana arira nyina ntiyumve tugeze ahantu hamwe umwana atagira abana ari imfubyi batagira icyepfo batagira n'icyaruguru ariko nkavuga nti abadutwara umuzi cyanse rwose icyiza ni uko batanga imihoho
undi ari muri Zambia ati abategetsi nibabe bareka kubesha nkana abo barongoye
nimba bivugwa koko kuri gihugu n'abavuga yuko ari bayakifatiye mu ntoki kandi umuntu n'umwe yashobora kubaza iby'igitoro ntabe domorera avuge ko ari umukuru w'igihugu ashobora mu Rwanda none mu Rwanda burya rero dufate kuri igitoro bakoresha kiva mu gihugu iwacu uyu mugabo Gerade Ndayirabe arasengira akagorane mu mutwe nze baramwita ati ndasubira kuvuga arashobora kubona nyene ko ibintu byononekaye yaradose mu gihugu atakirimo kigenda aragumare kandi si we wenyine mugabo nibaza yuko ari politiki mbi bafise kuko avuga ngo igico ntikibura igitondo ushobora gusanga yavuze ari ukuri igihano cyo gupfa kibereye kuko icyo gihano cyo gupfa njye nicyo mvuga nti igico ntikibura igitondo bakivuze kibereye kuko iyo biciye abantu bonyine naho bavuga ati ntawe wiciye urasago hama kibereye coba hama n'icyo gihano cyo gupfa nimba gisaze ariko abo gishyira mu ngiro nibo twobura niho tujya tuvuga tuti reka duheshe icyo gihano ngira ngo dushobore n'abandi bategetsi atarabubu ubu dufite abategetsi nta bategetsi dufise kuko n'icyo gihano cyo gupfa cyo bagiharuye cyohera kuba senerideside mu by'ukuri cyohera kuba senerideside nibo biba nibo biyica Niwe wakinesheje abarundi nibo babatumye abazungu ababohera amaboko mugongo. Niwe bakora ibintu ahubwo icyo cyoco nk'ubu. Iyo abagishyisha bagishyira mu ngiro kugira ngo mutine bakikebuka. None ga yemwe ubwo bashyize igihano cyo gupfa umushikiranganji wa mbere wasigara uyu munsi. Ndayishimiye wasigara kubona byose bigera mu iperereza iwe. Wenyine uwo Gerardi wasigara. Umukuru w'umuganga wasigara. Akira nibaza yuko igihano cyo gupfa nimba bona ko aricyo cyoborohereza kugira ngo baheze bikebuke. Yemwe nibagishyireho umugabo ndazi nta munyamugambwe muri iyi korona nta museneri hawo icyo gihano kizofata batamurenganye. Nibaza ko icyo gihano kizoheza kigashinga imizi kikabera muri CNDD ngirazosanga baheze bose.
Isa ari muri Afurika y'Epfo atabarongoye Burundi batabishoboye gutanga ibihoho.
Nibaza umukuru w'igihugu barumuntu wa mbere bashyiraho icyo gihano cyo kuyica yagiye gufunga umushikiranganji wa mbere arengeye n'ubunyoni bamuziza yuko ari watuma igitoro kibura mu gihugu agaca avuga yuko ari wagiye kukifatira mu minwe kiri mu gihe kikibura n'umuntu wa mbere bukira urubanza wo gupfa ntatera imiragwe kubaserukira abanyagihugu yarabashinga amateka ngo nibo banyegize igitoro bayasiba ahubwo butanguza investigasi ku mukuru w'igihugu cyangwa umwe ngo kenshi arakunda kuvuga yuko ngo abahagaye abari bakigijwe bashaka kugitanga ku kiyiko nibaza uwo igihari bagitanga ku maforosheti ari bagishyutse mu minwe umukuru w'amashinga amateka akavuga ati umuntu azi n'igihe igitoro bashobora gusaba yuko busubizaho igihano cyo kwica umuntu. Igihano cyo kwica umuntu mu Burundi kirahari. Igihano cyo kwica umuntu mu Burundi kirahari, cyagashyizeho urumuri, turabizi uwo bafashe uwo ari we wese. Namba ari ugitoro, namba atari ugitoro, waba uri umuseneri, uri umuntu utavuga rumwe na leta. Icyo gihano baragisubijeho amategeko yo mu kirere, mose ndi defudi, bakira abarubiri. N'ubu kwanze rero ngo igihugu gitabara abarubiri, kwanze n'abarubiri mu gisanzwe gitwarwa n'amategeko yo mu ishyamba. Niwe muntu wa mbere yofatwa akamucira urubanza rwo gupfa kuko yavuze ati niwe kiri mu maboko y'umukuru w'igihugu ntikiri mu maboko y'abashinga amateka cyane abandi. Ubu niwe ategereje gufatwa kwanza agashyirwa mu karubanda kwanza akamucira urubanza rwo gupfa kuko kiri mu maboko yiwe nk'uko yanabivumera umukuru w'inamashinga amateka ntareke gutawakuba muba mu n'amashinga amateka ko ari wanyigize igitoro n'abagenzi babo nk'uko tubyumva. Ntibaho kuko ndabona nk'uko umengo ntamunaniye ahubwo natanginiho nawe nyine umukuru w'inyamashinga amateka natanginiho ndabona nk'uko umengo imyaka yamurenze ntarondere abamusubirira hakiri kare.
Tao ari mu Burundi ati ibyo umukuru w'inyamashinga amateka yavuze nibyo bishobora gutuma ingorane nyinshi zugarije igihugu zihera.
Ejo kwivuga urabona ko hariho intandamyi zituma hari abantu mu gihugu bagomba bakora amakosa nk'ayo atume igihugu kugenda kirahomba uburyo bwinshi. Umwe rero nimba rero kubera igihe cyapfuyeho ataragera cyapfuyeho hari ibyo batekereje ejo barihuse batongeye kuko hari abantu nabo bagikora amabi menshi batuma rero bokwicwa bakapfaho ebona nibica nk'abantu bica abandi gutyo bakora amabi menshi nk'abaye banyagituma ry'igihugu abose bagiye guhanisha igihugu cyo kwicwa. Rero kwato sari kato no spiraho abantu bageje batinya.
Caleb ari muri Gabon ati arategetse bo kwitaho ubuzima bubi abarundi babayemwo aho kubandanya bakoresha ibinyoma.
Umunye abantu baganze kuwa ku mugaragaro uwo mushukuru n'amashyira amateka asanzwe avuka mu ntara ya Kayanza aho mu Kayanza bagiye bakwize ikintu gushingiza ibi hariho umunyagihugu witwa Joseph yagandaguwe n'umukomiseri witwa Nyeganyega kumuranga izuba ryaka. N'ubu uwo mukomiseri akaba akidegembya niba aho umukuru w'inyamashinga amateka umutezo rya kabiri mu gihugu yubahwa akavuga yuko abarundi badakenye yubahwa akavuga neza ko atazi umurundi akenye ingene ameze ko atazi ubutunzi nawe ingene ameze umurundi akenye ni n'abanyagihugu uriko birigo baricwa n'inzara n'uwo munyagihugu atakironka icyo afungura n'uwo munyagihugu atakironka hakikumusaya kubera yabuze amahera ariho inzu n'uwo munyagihugu atakironka ngene yunguruza kubera atagitoro kihari n'umunyagihugu atakironka amatara Jide za takimuama tara nguwa muha toronha ichaya liha Nuhu mnyaki yogu waguma adlogu yuza kama kuhoru kwa ukeye ukogi iji Iyo nishu Nishu yuwa mutege tafugiti yoonye Umushu ya mateka George tegara yuza yivu ganeza ti abagumya banga kwa himze babuli wa gahimbu Nishu yao ala ulewe rumba sentandase Ahimga makuru mnyaki hugu baana adlogu yichiro zishikazi tanu yichiro zitagiyoko zingana Ariko wewe ntabona neza umunyagi wa kinyingina ameze. Urero hagezaho yifuza ko gukorana igihano cyo kumuntu wabufatanye ikosa kanaka yitwa. Ico gihano bwo bokizana, bazuba kizana imbwa bazamenye yuko kitazofata umunyagi wa kinyi gusa. Tutso cyo n'umutunzi kiramukikira, kiramushikira kuko kirazinda birabe ntarusha ubutunzi. Yani yaba ko atarusha ubutunzi bunyoni, ataruza ubutunzi perezida Nkurunziza. Wabara bunganya kose bari basangiye kwiba, barasangiye kunywa amaraso y'umwene gihugu kumununuza mutwe dukinyaba yarose ariko ico gihano nawe nyine nubwo kizojaho nawe nyine ntikizoba kimurenganya intandaso afise izomuvako aho rero giye nkubwo ariko naguma mukurangiza mvuga ijambo ubutwara umugambo w'MSD yashikirije ati ko abarundi hageze ko bava mu bwoba
Vianney Linda Sijambo, Jado ari mu Burundi ati mvugo y'urongoye inama nshinga mateka irateye isoni.
Yibwo kuko uri kuraraba imvugo yiwe n'ivyakora n'ivyumvira ubona biri muri we. Tumenye ko uyu wari umuntu muzima by'ukuri. Ko kuvuga ko igitoro kibura finigezwa naba canke bariya ngo bakakishyura mu gihugu cy'u Rwanda n'abantu ujya kwiga siko kugira ubwenge none babona yuko ibihugu bibanye duhana imbibe ko bafise ikibazo cy'igitoro ko bafise ikibazo cy'ibi canke biri kwiyunguzwa ry'ibi canke biri kuki itegeko nk'izi barabikuza ati ngo u Rwanda mbe u Rwanda uyu munsi niko rutumye abarundi bagenda n'amaguru bagenda ababyeyi bafyana inda zitageze kubera kugenda n'amaguru kandi bari bashobora kwiyunguruza ku byuma bicanke biriya mbere u Rwanda niko rwatumye amakinga n'amamoto n'ababajaji bafatika ibihano kugera aho yogeze ndabirara twari inama nshinga amategeko uyu munsi mbere wowe ofisi nyakinga na gute wowe ushobora kubibaza abarundi abari bo kuko hari ibintu bivugwa ukimvirana ne uyu muntu abivuze nje kubyukuri nk'uko avuga ngo igihano cyo gupfa kigaruke mu Burundi kigarutse cye nohera kuri we nohera kuri we n'abo bari kumwe kuko uyu munsi igihugu gipfukamye mu nda n'abantu bake cyane none kuko abantu bake cyane bari bo bashobora gupfuka mu mundi igihugu abarundi bakaba mu mubabaro nk'uyu mubabaro abarundi barimwo mubabaro tutabona inzira ariko kubera imana imana atari ya mana yaturiseho nkuru ya buji mirongo itoronki ya kijambere aba bagabo ba CNDD-FDD kuva batwara igihugu bumva ngo bashitse imana imbere wumva ngo bafise ibikora n'ibica nk'ibiriya wumva ngo bafise umunsi mukuru wo gusenga uyumvira niyo mana basenga ni imana nyene yitswi canke ni imana y'ibigirwamana bubu basaba kugira igeze aho bageze rero je nk'ugwaruka n'ukuri ndasabye nshimitse uko mu dutwaye turabibona ubuzima turimo turawubona ibindi by'amajambo byo kwikuza ngo Rwanda ngo ibiki stop nimba muri abantu nimba mutari ibikoko stop
Neto ari mu Burundi atabategetsi nibabe bibuka ko batarongoye abantu badafise ubwenge bwo kubona aho kuri kubiriko biraba mu gihugu.
Kino kuri jewe abategetsi mu Burundi bararushe kweri bayo byashoboka bari bakwiye gutanga imihoho kugeza ubunye nta Murundi n'umwe atagiye uko igitoro kibura kubera leta y'u Burundi itagira amahera mvamakungu icyo gituma iyo bariko barabesha ntibibaze yuko abeshya ibijuju abarundi turaciye ubwenge ako bakita agahimbo abategetsi iyo bahimbye igitoro cyose gishikira iwabo imbali zonzo kanda mbrasi zikiri wawo inja wakawuriwa na wakore ya wanyagi hugu yuinu kiosi mwadoka wagende la mwona wakore wanyagi hugu watanga mungabu mwanya mutoya wakiwa kia wakiwa kia kwa wakawuriwa na mwanyagi hugu mwanyagi hugu aliwe nikokora agatanga makori na wakawandanya wakivuwa wakachilabia kumaradi wakivugiriki wagomba wakivugiriki wagomba kuweriki wawo wala hii nje na wana wawo wala hii nje wakachari mfugiriki wagomba wakindaga umunyagi huku atangikori amerewe nabi kuwera inuwa rumbi ya seni tete efu tete itagomba kuzana kungi kanina wanye politiki wawo unze kungi kanina wanye politiki walimu urundi kukaru kanama sosiete sindire ya unze kugira abanya uraya wasubire kufasha igihugu bagaguma bizinja byinja ngo byose ngo barabishoboye atana kimwe bashoboye kushike mumaze kubona inkora sende devidet ntarukundo narutoya narutoya ifikiye abanyagihugu nta narutoya baba bafise urukundo ku munyagihugu inyisho y'ibi by'igitoro by'ibi by'isukari biri ibinya by'umuyaga nkuba tubura babifisemo ntoki zabo babifisemo ntoki zabo nakabutubo fenda gusa ibintu byose mu Burundi bikaca bigenda neza umunyagihugu akabaho neza gusa ntibemere bumvikane n'abanyapolitike bahunze na sosiyete sivire zahunze n'imigambwe yose iri mu Burundi umuzungu asubire afashe igihugu areke kuvuga yuko Burundi bwikwije kandi butikwije
Kate ari muri Kenya atamajambo nk'ayo Gerard Ndabirabe yashikirije yerekana ubushobozi buke ku barongo igihugu bwo gutoreza inyishu ingorane zicugarije
gukurikiriza mu Burundi umeze igitoro nticabuze yuko abenegihugu ari bo kivoma abishyira mu mazu ahubwo ni nk'ubugezi igihugu igihugu cyo kitishoboye kuko yo kishoboye ntako igitoro cyubura kikabura kabisa mutife gukinyegezwa mu mazu y'abenegihugu ngo abenegihugu ni wakita ni wakikura bafata idandaza izo ntibivugika kuko kuri sitasiyo haza kugura ofisi imodoka ego hama naho nta sitasiyo bafite mu mazu yabo kuno kubeshyira abenegihugu kuko bakoresha icyo abenegihugu mu mukurana mbe gitoro ni kuki abari kubara ariko iki gihugu uko batanyica hama gisa mu bona cyo bararabe bisubire ko n'amajambo bashobora kuvuga barabe icyo akamara bafitiye kuko kenkeneye kumenya abiba bene gihugu ubunye abene gihugu baratumitse ku mbo yuko abashonje abakuru bacu b'ibihugu n'ibyegera byabo n'abandi bafashanye kuyobora igihugu kuba fukamye mu nda igihugu bakafukama mu nda n'abenegihugu abenegihugu basonze mu Burundi ni kuko iyo bakicwa mu gaho kicwa abenegihugu bagira inzara bagira no kwicwa aho ngo koko kwitegereza mu Burundi nta muntu afite akaciro umwe n'igihugu nta gaciro afite inyamaswa zo mu ijambo nizo zifite akaciro umuntu kuko kwitegereza ukuntu bafata abenegihugu ntabwo ari abantu n'inyamaswa yego kuko nagira naho bicangira n'ubundi bafite isoko aho batse bashobora cyangwa bawufungura kuko uri kubitegereza umwe n'igihugu nawe ni umwe n'igihugu abura n'ahajya arabura n'ahabwo kumva yuko ubuzima barimo muri ibi bintu ubuzima bugoye nta gitoro nta sukari nta kabiri icyo gihugu sinzi n'ibiyeri binyegezwa n'abenegihugu ahubwo murambatirize n'icyo kibazo yuko ibiyeri abenegihugu babinyegeza
duherereze kuri Gilbert ari muri Côte d'Ivoire ati amajambo nk'ayo ku mukuru w'inama nshingamateka nayo gucurira abarundi
ibintu mukuru w'inama nshingamateka avuga Gerard Ndabirabe yewe nawe nyene ni umushyira mu bantu bavuga yuko bafite ikibazo mu mutwe uraza ibintu avuga ariko arayobora inama nshingamateka nuko nyine twavuga tuti dufite abashingamateka atanga uvuga afise nta jambo bafise kubera benshi bakora ibyo batamuje na CNDD-FDD abashingamateka bo mugambo CNDD-FDD ni benshi ku buryo icyo bagombye kirengana mu nama nshingamateka kandi bajya muri rya nama nshingamateka bamaze kubabwira ibyo baza gukora icyo bituma Gerard Ndabirabe bagenda kibwira ibyo agombye kubera yuko atanakimwe bijya guhinduka
Lero ari kavuga ngigitoro ngo abantu bakinyegeza bagashora mu Rwanda n'ahandi ngo bafashe bo kwitwa ahubwo bohera kuri we umuntu ayo amerikiyana cyo gupfa mu Burundi cyane ndabirabe yo barimo n'amajambo avuga cyemeza yuko abanyagihugu badakenye n'umwimbo w'ibigori wa ofisi wabuze bawushora ugakira ubuzima abanyagihugu n'umwose babayemo ugasombeza amajambo mukuru n'amateka amateka avuga umutegetsi agira kabiri mu Burundi urumva ko ari ibintu cyagahinda n'umubabara Kisiguri iki ni ivuri de yishakiye kuko ayicaye mu ntebe abanyagihugu bamushyizemo ntibanayimushyizemo kuko namurazi kakazene bebe FDD yatsinze amatora arayo bibye rero umuntu ari mu kibanza yibye abazi ko yibye nicyo gituma atavuga ivyo yishakiye nta gitoro abura wewe ijya modoka agenda mo ntaza amaheri gugwa ni twebwe nyine abanyagihugu twayimuguriye nicyo gituma atavuga ivyo yishakiye rero nk'ugwaruka twari dukwiye kwikubita agashyi tukavuga tuti aho twatwariwe n'inkozi z'ikibi aho twatwariwe n'inyankaburundi nk'izo harageze ko tuva hasi abantu tutabikura twivuye inyuma kuko nta kintu na kimwe azogenda basigaje ngo hari habwo haruka dufite ruri inyuma byose bazobirya babihetse bazobyiba babihetse kubera intwaro y'abasuma nta kindi kintu bigamije nta kindi kintu yumvira yumvira iterambere ry'iwabo umuntu arava hasi arashyumvira kubwira abashinga amateka ngize mu bwomere ko umuntu avuga mu rfc icyemezo kandi abashinga amateka ariko b'abanyagihugu nye ifashe abashinga amateka mu gahanga kugera yo ntibabaje ku buryo bemeza bije ingana ya kurya y'umukuru w'igihugu ari miliyoni amajana indwi sigerene n'akamaramata umushinga amateka agatongwa akagaragaje kubaza kijya kibazo nta ijwi yigeze aronka ntitugira umuntu n'umwe aduserukira ugwaruka uno munsi hari hageze yuko twafata inzira zose zishoboka tukikura abo bantu bononye igihugu kugira ngo turebe igihugu tugarura ku murongo
Ibiganiro dafite ijambo ahantu hokigarukiye cyashimikiye kuri bimwe mu byavuzwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gelas Ndabirabe ku bijyanye n'ibura ry'igitoro ribandanya ryibonekeza mu Burundi. Mwakoze mwese mwariko muratega amatwi ikiganiro naho ku wa gatatu za.
Cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.